yimumva ni radio Ijwi rya Amerika. Tugene kirezo gya 29 z'ukwezi kwa gatanu muri 2017 mwiriwe neza ncuti mutanguye inondwe ishasha muri ko mumviriza Ijwi rya Amerika muri studio 18 muri kumwe na Jewe Diane nani nahazwe ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya.
Nza mu isoko nsubira inyuma ntabwo nigeze mbona inkoko za mutoyi hano. Izo bafite zose bafite inkoko twita z'ikirundi. Baza baranyorohereza rero izo nkoko. Nuko rero ubona hano beshi bazitamariwe kubera ntazo bamenyereye hano.
Numushinga ntahe mukiwa Amisi yahungiye mu ikambi ya Rusenda ari mu ntara ya Kivu y'Amajepfo muri Kongo atubwira urudandaza akora ku nkoko akura mu ntara ya Gitega mu Burundi. Iyo nkuru co kime n'ingingo yaraye ifashwe yo guhagarika abarongozi b'amashure aho amanota atabaye neza mu Burundi. Turayigaruka ko mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere yo kuja ku idonido z'igihe nkuru ndabemereye mbanze ndabwire muri make ko perezida wa Amerika Donald Trump yarayatahutse mu rugendo yaramaze mu iminsi 9 mu bihugu by'Abarabu na Buraya. Trump amenyesha ko urugendo yagize rwabaye urw'ingirakamaro mu migenderanire ya Amerika ifitaniye n'amakungu. Yamara yaridogeye cyane ibinyamakuru byanditse inkuru zitari nke zijanye n'imigenderanire bamwe mu bakora mu biro vyiwe bo babafitaniye n'igihugu cy'u Burusiya. Ni mu gihe amatohoza agamije kumenya niba bamwe muri abo bakozi bo mu biro kwa Trump barakora nye mu buryo buteye ku binamategeko n'igihugu cyo Rusiya kugira ngo ico gihugu gifashe Trump gutsinda amatora yamushikanye ku butegetsi mu mwaka wahera. Igipolisi c'Ubwongereza caraye gifasha undi musore w'imyaka 19 agirizwa kuba yaragize uruhara mu gitero giheruka kubera Manchester mu rwandiko rwasohowe n'igipolisi c'akarere kico gisagara. Igikorwa co guhagarika uwo musore cakozwe jo ku munsi wa Mungu. Wa igipolisi cashwaye ikigwati ca Galton mu gisagara ca Manchester gikekwa kuba kibamwo abagizi banabi batari bake. Igipolisi c'Ubwongereza hakimenyesha yuko n'ubu amatohoza akibandanye kugira ngo babandanye barondera wese yo baragize uruhara muri ico gitero cahitanye 22 abagera kuri 59 nabo bakagikomerekeramo cane. Umugabo yishe abantu 8 ku munsi wa gatandatu abarasiye mu mazu atatu atandukanye muri leta ya Mississippi ya leta z'umwe za Amerika yarayafashwe n'igipolisi ca Amerika. Willie Corey w'imyaka 35 yafashwe inyuma yaho agiriye ivyo bitero bivugwa ko vyatanguye ahejeje gushwana n'umufasoni wiwe hamwe n'umuryango umufasoni aturukamwo. Umwe mu baguye muri ivyo bitero n'umutegetsi mu gipolisi co ngaho Mississippi. Radio ya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku rubuga rwa internet ariyo wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika ari ho munyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe na naiciye ku masonga ino nkuru. Abayobozi bose bo mashure abayobozi bose amashure yabo yaronse amanota ari munsi ya 30% mu bibazo vya leta mu myaka ibiri heze bazobogozwa muri uno mwaka w'ishure wimirije. Iyo ngingo yafashwe n'umushikiranganji w'indero Janvier Ndirahisha mu Burundi mu ntumbero yo kugarukana akanuvira k'inyigisho n'ubumenyi nk'uko abisigura sendika y'abigisha bo mashure yisumbuye CONAPES mu Burundi. Yamara isanga iyo ngingo ngo ubwayo itikwiye. Umukuru yo sendika Emmanuel Machandari avuga ko hari hakwiye kubanza gukogwa bindi bintu birimo ukuronsa ibitabo bikwiye abanyeshure no kugabanya ubwinshi bw'abanyeshure mu mashure nk'uko mu vyumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Elo Jurikaneza.
Umushikiranganje w'indero Jean Zé ndahisha mu rwandiko rwiwe aherutse gusohora asigura kubumenyi bukwiye bw'umuyobozi ubonekera mu manota abanyeshure bishura rongoye baronka mu bibazo byo kugwego rw'igihugu no kuvuga ibibazo biho uburenganzira abanyeshure kuja mu gice cya kabiri cy'ishure nshingiro poste fondamentale hamwe n'ikibazo giho uburenganzira abaheje amashuri yisumbuye kuja muri za kaminuza. Umushikiranganje ndahisha asigura ko amanota ari munsi ya 30% muri ibyo bibazo yerekana ko umuyobozi w'ishure atabumenye n'ubushobozi afise bikwiye byo gutunganya neza abana kugira ngo baronke inyigisho z'akanovera. Umushikiranganje w'indi yanavuga ko iyi ngingo ije gushyira mu ngiro ibyo yasabwe n'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Sendika y'abigisha aho mu mashuri yisumbuye CONAPES irashima iyo ngingo. Emmanuel Mashanda arongoye iyo sendika.
Iyo ngingo bwa mbere twayakiriye neza. Twakiriye neza kubera yuko tubona yuko umenga hari amashuri amwamwe, ibintu byo kwigisha, ibintu by'ubumenyi, umenga babishyize kure cyane, dusigaye tubona umenga hasigaye abana kujya gutembera. Amwe iyo ngingo yo bya mu ngiro by'ukuri. Ibyo byatuma rero n'abana ejo umenyi bwa gutera imbere kuko abajejwe uca babitaho.
Ariko kugira ngo babiteho neza, hari utunenge Mashanda arabona dukwiye kubanza kuvanwaho.
Turavye bitigira amashuri. Nibitigi vy'umurengera cyane bigatuma rero hamwe umwigisha yari gushobora gukurikirana abana neza bitagikunze. Murazi ko hari utubazo tumwe tumwe abigisha baza baratanga bwa mbere bimenyereze bwa kabiri naho bashobora kuronka amanota. Twaragabanutse kubera umwe umwigisha ntakironka umwanya wo kudukosora twose. Ingorane ya kabiri niyerekeye ibikoresho. Amashure arafise ingorane niniya cyane gose ibikoresho bijyanye n'ibitabo n'amazu y'ugusomeramo ibitabo bita biblioteque n'ibikoresho bijyanye n'amazu y'ugiyemo ubushakashatsi ibyo bita laboratoire. Kwatuma rero abana hari byigwa bimwe bimwe badashobora gutahura neza. Cyagatatu nicereke ibitabo byo nyene bateza gukoresha. Basa usanga mu ishuri rimwe harimo abana 80 bakaba bise ibitabo bibiri. Ikindi kurikira rero kandi gikomeye nicereke abayobozi bo nyene. Bamwe baba usanga ari tuva ku ishuri. Atazi n'ikindi icyo kurongora abandi icyaricyo. Aho kwitaho ukurikirana ngene ibyigwa bigatangwa ngene nabigisha bashika ngene nabigisha aho usanga ibindi akurikira. Benje basanga amariko arashwana n'abarimu.
Umukuru wa zendika CONAPES abona n'ikindi kintu gituma ubumenyi bw'abanyeshure busubira inyuma. Iterabwoba rikorwa ku barimu mu duce tumwe tumwe.
Kuri rihindagurika ingene abana bunguruzwa. Murazi yuko hahora ikibazo mu wa gatandatu. Cahora cerekana urugezo rw'ubumenyi bw'abana. No munsi abana mu wa gatandatu bungurizwa rimwe. Ari ufise amanota make, si no mu wa gatatu honyene. Ni kuva mu wa mbere ubavuga ngo umwana atemenye ngo umwigisha ngo abayobewe. Mugabo turazi neza yuko hari abana kuri ibyo bitigiri. Atanakigo na gatoya bagiragira ushuko no mudu singora zuko duronka abana batazi no kwandika n'amazina yawo mwa kuvuga yungururwa bumva rero hageze yuko abazwa cyacana kabazwa no gutamurigishije ibitangaje yuko abantu nk'amaruta mabi hari nahandi rero tubate kuvyumva yuko hariho intara zimwe zimwe babwira abahigisha ngo yabayobereje abana kuko yatayavuka bugumenga umuyasi mu Burundi. Ivyo rero bizogira ingaruka mbi kumenya kwera yuko arabigisha bamwe bamwe azoga ati jewe hako baje kunsizigariza ubuzima nzira ngo sinatanze amanota kandi abana se umenye ubukeye kandi yatanga nkiza gatwe mugabo bazusanga umisiza abana babo baracitse ibigugu babona mu gitondo batonda bambaye uniforme bamuha ibijumbu n'ibiharage ngo arariye giye ku ishuri mugana batacyatahanye.
Iyi ngingo y'umushikiranganje w'indero ije mu gihe kuva mu mwaka uheze ikibazo cya concours national cyahora giha uburenganzira abanyeshuri mu mwaka wa gatandatu mu mashuri y'intango kuja mu mashuri yisumbuye cyimuriwe mu mwaka w'icyenda kubera indinganizo nshasha y'ishuri nshingiro Ecole Fondamentale. Mu mwaka uheze abanyeshuri barenga 180 nibo bananiwe iki kibazo kibaha uburenganzira bwo kuja mu gice cya kabiri cy'ishuri nshingiro kubera badafise uburenganzira bwo kudubura bacha barindirira umwaka wose muhira kugira ngo basubire kugerageza canke bakaja mu mashuri y'imyuga. Ku mashuri y'imyuga 243 ategezwa kwakira abanyeshure ayari munsi y'150 niyamaze kubakwa mu gihugu cyose nayo nyene afise ubukene bw'ibikoresho n'abigisha. Eloge Burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge Burika neza ivyanyigisho mashuri tubibandanirize mu ntara ya Cankuza abanyeshure bagera ku 1,300 bayobewe ikibazo ca leta co mu gice ca mbere c'amashuri nshingiro basaba kuronswa inyigisho zihagije imbere yo gusubira kwigerageza ubwa kabiri mu kibazo kibaha uburenganzira bwo kubandanya igice ca kabiri c'amashuri nshingiro gitegekanije gukorwa mu kwezi kwa gatandatu ahari mu gihe benshi muri bo batanguye kwibagira ibijanye n'ivyigwa vyo mu ishure. Inkuru ya Raisa Lilian Inamahoro ni inkuru tubasubiririmo.
Zimwe mu mvo abo banyeshuri bavuga zibatuma gusaba ko boronswa inyigisho imbere yo gukora ikibazo kizobaho uburenganzira bwo kubandanya igice cya kabiri cy'amashuri shingiro no ku mwaka hafurenga bamaze bicaye muhira watumye n'ubumenyi bari bafise busubira inyuma. Bamwe mu banyeshuri bayaze n'ijwi rya Amerika bati twasubiye kwisuka
bwa mbere nahora ntonda kwishyura nkafatikaye nk'abandi mugani ubu usigaye ntonda kwisuka yo guhera ku wa mbere gushika kwa gatanu hamwe hamwe kwa gatatu nk'abandi ni isoko canka abandi gukora
no mu gukora ibibazo no kubanza kuba warabiteguye ukamanza ukiyumviriza umutwe ugakora magizerisisi ukabona ibyo shobaye n'ibyo udashoboye urinze umari uhebye ishure hafi umwaka ibyo shure warabyibagiye buri mu bindi biharuro by'iwawe zo nyine cubihebera hiyo nyine ubunyene ibirenga handi umutayisipe
mugiye ku banyeshure barenga 1,300 bayobewe abagera ku 800 gusa aribo biyandikishije kugira bazosubire kwigerageza. Bamwe mu begwa n'ico kibazo bemeza ko bacibwe intege n'ikibano. Dohine ndayishimiye yandani we mu mwaka uheze ahanura naho biruko bagenzi biwe gukomera kwibanga naho bitoroshe
abavyeyi banje birashaka gushika bakavuga ati iyo nza kumenya ko bizokunanira ntubaragiye no mu windi uba waciye uhereza mu wa gatanu cyangwa mu wa kane ukamenya gusoma no kwandika byonyine nkaca numva nyene ngomba no kureba nkaca mva mvuga ati reka ndihangane nta kundi sije jenyene ndaza ndabyuka saa 9 nkika birashika bimwe nkavyibuka ibindi nabyo nkavyibagira njye mbona ubwa mbere nigira hamwe n'abandi ariho mbengo nyene byaragenda neza bukebu mugane bukubera nigisha nje nyene bora mengo nyene si cyane gose nkabambona ubuzima no bambaye mumba no mengo nyene byanyorohera gusubira kwishure kuko kwiki gihe tugeze ko utize nikibazo.
Mu gihe ubuyobozi bw'indero muri no ntara ya Cankuzo bumenyesha ko abanyeshure bayobewe ataburenganzira bafise bwo gutonda kwishure ngo baje kwiyibutsa ivyigwa muntu mbere yo kwitegurira ikindi kibazo cha leta kibaha amahigwe yo gusubiramwo. Abavyeyi bo basaba leta y'u Burundi gufata iki kibazo mu minwe.
Urabona nk'ubu umwana atashe ashika soma ikaye kandi ategeze aja kwishure ivyo byose birababaje ubona avuye kuyerera gashika asoma ikaye kukurambirwa kubera abayiriwe muhira agasomeka nyene dutaka leta yuko yobaho umwanya wo kugira baronke akanya nako kuja mu myimenyerezo nk'abandi bantu kugira barabe yuko bazoshobora gukora ico kibazo bakakimenya kuburyo nabo batiga nabo bashobore kumenya nk'abandi. Birababaje nk'ubu abana bayobewe biga ubuhoho batiga urumva bizunyuka no kuraba yuko rero leta yobaho akanya kugira ngo bimenyereze hamwe n'abandi bana barabe ko bogitora ico kibazo.
Umuhanuzi wa musitanteri wa komine Cankuzo ajejwe intwaro n'imibano Pasteur Niyonzima ntakana ku mwanya munini abo banyeshuri bamaze muhira batariko bariga uri kutuma badehukigwa yamara abanyeshuri ngo boraba ntihagire ibindi bikorwa bibasamaza ngo bahave bayobega ubugira kabiri nayo kubahisemo kudasubira kwipima borondera ibindi bikorwa bibungura ubwenge.
Mu bisanzwe twebwe si ugushyira imbere imyuga kuko no ku rwego rw'igihugu baratubwiye yuko icyo gisata cy'imyuga bitaritegurirwa neza mugabo ahiri abo banyeshuri baraheza bakabakira bakajya muri iyo myuga. Ariko twebwe icyo dushyira imbere ni uko bosubira bakipima kugira ngo arabe kwegera amahigwe ubugira kandi agashobora gutora icyo kibazo kugira ngo abandaye. Hanyuma uwo bizaba byase rwose aheza tukaraba yuko yoheza akaja muri iyo myuga. Ko twebwe n'ikigo turiko turubaka muri zone ya Minyare kizorangurirwamo ico gikorwa cyo kwigisha imyuga ntibarashobora gutangura kugira ngo bige.
Twibutse ko ku rwego rw'igihugu amanota yafatiwe ko mu kibazo cyo mu mwaka uheze ari 91 ku manota 200. Ikindi ni uko mu makomine nka yose agize ino ntara ya Cankuzo ibikorwa byo kubaka amashuri y'imyuga bigeze kure. Ayo mashure ahanini akazobagenewe kwakira abazoba bayobewe Burundi ikibazo cha leta c'igice cya mbere y'amashuri shingiro mu buseruko bw'u Burundi mu ntara ya Cankuzo. Khaise Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika.
Jugi Amerika ikiganiro cacu tukibandanirize mu kwiyungunganya mu buzi butandukanye abadandaza abashori bitoke n'amakara babikura muri zone magiye ya commune mu bibimbi turi mu ntara ya Bujumbura rural bakabitwara mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi baridoga ko batozwa amatagisi y'umurengera ivyo biruko mu gihe bavuga ko bahura n'amasanganya mashi yo mwibarabara. Ku ruhande rw'abajeje intwaro bemeza ko ayo matagisi batozwa ariyo bikora ko kugira ngo bafashe muri ayo masanganya bagira. Diane Ndonse n'umunyamakuru wacu muri Bujumbura rural.
Aka kazi k'urudandazwa rw'ibitoke n'amakara bitwagwa ku makinga gakogwa n'abagabo gusa babikura muri zone Mageyo ya komine Mubimbi babijana mu makartie atandukanye gisagara cha Bujumbura hakaba atari kure y'izone kuko iri mu makomine ahanamimugwa mukuru w'igihugu ikindi ibyo bitoke bisanzwe bihimbuka cyane ku mugoroba uca babimanukana barara babitekeye ku makinga ahani ku isoko yo mu Gasozo aho bariko barakorera iyo myiteguro ikinga rimwe bavuga ko rishobora gutwara ibitoke birenga 20 ahanini bivana nuko isoko yabyo yabonetse ikindi nuko bashobora gushora inchuro zibiri ku munsi abajeje intwaro barashima ko aba badandaza injiza amafaranga menshi ikigega cha komine ariko nyidogo ikaba myinshi muri kino gihe ku ruhande rw'abakora uru rudandazwa aho bavuga ko batangishwa amakori menshi haba muri komine canke mu gisagara cha Bujumbura aho bashorera ibyo bidandazwa aba ni bamwe mubayaze n'ijwi rya Amerika
duteye mu nzira kare barabatubuguriza tukabugura amahera makeye rabi igipande kinye kisigaye bavuga ngo tubugure amafaranga 500 kare barabatubuguza amafaranga 100 umufuko mwemeza ko sinunuye nawo kwatubugura amafaranga 200 ubagiye ngo tubuguze amafaranga 500 kare byahari abifuma afuma tukaje tubugura amafaranga 500 ku mifuko itatu turabitworohereza ubu bashaka ngo se tubugure mifuko 5 ku mifuko itatu cyabituma abantu taronka ibyo tubagaburira
tukabwiye ingorane tukoma One ni sosoye cyo kubukura tutari twiteze bice uko nyene paragisita habe ni inama ati ubuye hari ibintu bigomba bihinduke tubimenye wage tubona turi mu barabara badufata uko nyene
buracyo dukorera kuko ni hamwe tuzoga mu bantu rero tubura dusabye bashyo kutuvugira no kuri babatugabanirije ibiciro by'amatagisi kuko nacyo twunguka
ivyo biruko mugiye bahura n'amasanganya menshi yo mu barabara Igihe cy'isaha 12 z'agatondo niho abakora ugo rudandazwa ku ibarabara rikuru RN1 baba bariko baramanuka mu muvuduko munini ubaravye nka bose bafise inkovu mu maso izo nazo bavuga ko ziva ku masanganya yo gutemba bama bagize uyu mutama barampama Yakobo avuga ko aheze hafi imyaka 60 akora aka kazi atubwira ko atoharura inshuro yagize amasanganya
no harura ngene natembye sino banyimenye iminsi natembye kwingana
ako kazi ko karimo amasanganya abakenyezi banyu bakira gute iyo mutangiye kugakora
kare tukikatangura ntibakwemera bavuga ngo nsinza gutwagwa no muntu ngo nce nsigara mu nzu ndu none ubu mubariye ngo umutware ufise kinga yo atari iruka kuko barabonye kumenga niyo yo bifisa kamaro ubu ntatinya ngo wocuhe kuko nta rufu rutahari n'uburi igiti cyehetu arakoroka baranumva nabari kunduze kuri etate bakoroka ugasanga umugore arafaka yatari kwikinga
ariko rero abakenyezi banyene gukora uru rudandazwa rwo kumakinga bavuga ko bamana umutima uhagaze igihe abagabo babo bari kuri ako kazi uyu numwe muri bo
boreka kukanura amaso uragira ubwoba umutima ndawishira mu nda mbonye ashitse ndamubwira ati nta kuntu woraba ugaheba ati mwibarabara turabona ndambwe ne wanyu ko ariho yaguye ukarabu kindi kintu wokora nawe akavuga ati none na ubundi buzima noronka ari ubuhe ko mbona ubuzima nari mfise ari ubunyene bw'aya makara
urongoye zone Mageyo Pascal Savyimana avuga ko amasanganya akunze gushika cyane cyane mu gihe cy'iminsi mikuru aho ashobora kwibonekeza impfu zishika 8 mu mwaka indongozi ya zone Mageyo ibandanya ivuga ko amatagisi atangwa ariyo bikora ko mu gihe bikenewe ko bafasha ubwizi isanganya
ni kuvuga rero amatagisi iyo bayatanga hama iyo bageze isanganya ko ntiba babigomba acyo tubafasha nk'ama dosiye yabo iyo bagonzwe n'imiduga kugira ngo abashe gutera imbere Changi iyo bagize isanganya bagatembagara kumbe turihuta turi hagufi cyane gukoresha abandi bene gihuya ngo tubanyarukane kwa muganga
nubwo muri aka kazi bahura n'ingorane zitandukanye ntashira hamwe cyo gushigikirana bafise haba mu bijanye no kuvuzanya canke mu gutorera inyishu izingorane amakuru dukura muri zone Mageyo avuga ko abakora aka kazi kurudandazwa rwo kumakinga bagera hafi amajana 3 muri iyo komine ya Mubimbi mu ntara ya Bujumbura Diane Donse ijwi rya Amerika
Ivyimirimo itandukanye tubandaniriza mu isoko yo mu ikambi ya Rusenda ari mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Congo tubabwira ivy'umushinga ntahimukiwa Amisi ageze kure mu rudandazwa rw'inkoko arangura mu ntara ya Gitega I Burundi uyo mushinga ntahe yabwiye umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo yuko bitari vyoroshe ariko yabishitse ko reka twumvirize ino nkuru
Thank you. Bujumbura ahani mu isoko yo mu Rusenda aho mu kiwamisi ufite umushinga w'ubworozi bw'inkoko za kizungu azengurutswe n'abantu batandukanye bifuza kurangura inkoko za kizungu yororera mu ngambi yo mu Rusenda muri village ya 24 uyu mushinga w'inkoko zitera amagi mu kiwamisi yatangije muri iyi nkambi muri uyu mwaka w'2017 avuga yuko hari impamvu nyinshi zatumye atangiza uyu mushinga ndore ko izi nkoko yorora ziva muri komine Bugendana yo mu ntara ya Gitega mu gihugu cy'u Burundi
umwanya muremure nabaye hano ndahamaze hafi imyaka 2 nza mu isoko nsubira inyuma ntabwo nigeze mbona inkoko za mutoyi hano izo bafise zose bafise inkoko twita z'ikirundi ariko ino basanzwe bazita kuku za kiasili nibwo rero nishizemo kuvugana n'abari hakujya baza baranyorohereza rero izo nkoko nuko rero ubona hano benshi bazitamariwe kubera ntazo bamenyereye hano
ufite inkoko zingahe watangiye korora inkoko zingahe
mbona hereye ku nkoko 80
ugeze kuri zingahe
Bo kubera ngo mangurisha ubu nsigaje 40
ariko ikibazo baravuga ngo kuzivura ni ibintu bigoye
Bo abazizana baza bazanaye n'imiti yazo imiti iriho nta ngorane uguze umutara araheza akaworonka yegereye ahomba Bo ndamaze ko nayo uko na ntabura utudagara twabanura ko dusanzwe turi mu buhungiro bigoye ubuzima buragenda nyene buhoro buhoro
mbese mu minsi iri imbere ni kuteganya kuzaza uzukorera zino nkoko zawe cyane
ndateganya yuko mu gihe nzo namaze kuronka abakiriya bakwiye kuzokungura umutahe nkagira nyinshi zirenza
ndifuza korora inkoko zingana gute
mbo ndifuza naho noshikana nk'impa 300 zo bazimaze
yego umushwi w'ukwezi kumwe niwo mugurisha ngahe
ahantu ukwezi kumwe n'indwi zibiri tugurisha amahere 300,500
yamare yabayisumbuyeho
igeze ku mezi 2.5 tugurisha 600,000
zitera amagangana gute iyo zimaze gukura
maze gukurira tamagi menshi cyane ratamagi arenze 150 izi zirata gusa ntabwo zibundikiye
uretse kubaho ubworozi bw'inkoko za kizungu ari umaze kugeza amisi zimwe mu mpunzi z'abarundi zituranye n'uyu mworozi zitangaza yuko zigiye nazo gutangiza uyu mushinga wo korora inkoko zitera amagi kuko bagiye kuzajya barangurira ubu bwoko bw'izi nkoko z'ikizungu mu nkambi
ubwozi nkoko zanjye heye gose kuko n'ibundi negeze kuzitunga ziratomoye kuri izo nkoko za mutoyi
mbese bo biragushimishe kumva uyu mugenzi wanyu yazanye
yego n'ukuri mbere ahubwo Imana igome heza igiranye n'ukuri andi kudukwire nkaje namye razifuza kugira no zironke ariko ndazibonye nzozigura
ubwo niwe mushinga uzazikoresha amizi ngoko
bo izo nkoko vy'ukuri ndavise muhira narubatse ngaho nyine mu Rusenda narubatse inzu nini ya n'urupango umunsi nzozigura nzozorora vy'ukuri ndakonora nka nagakinga canka kamuti
ubinyujije muri izi nkoko
yego
uzazikorera gute se wowe
jewe narimye tomate nzogenda ndazihi tomate zire ndabona ziko zirazijya n'ubu hama ndazikure n'umuceri ngaha mu rusendro hari yego hamaze inyororokere zitunga umuryango
usibye kuba ubu bworozi bw'inkoko za kizungu uyu mugabo wa misa akorera mu nkambi hari n'izindi mpunzi z'abarundi zisanzwe zikora ubworozi bw'inkoko za kirundi zasobanurije ijwi rya Amerika ko ubu bworozi bw'amatungo magufi bwatumye bivana mu bukene
tumaze korora inkoko ni sawa n'iterambere ry'abarefuje
n'abandi
bose igugu 2012 gutyo
woroye inkoko zingana gute wowe
ndafise inkoko zigera nk'uko 8-10
abakiriya banyu baturukayo cyane
turajana tugasora hamwe isoko tukabona baje bakatugurira
aborozi b'inkoko bakaba bagira inama izindi mpunzi z'abarundi ko zidakwiye kwitinya mu kwiyangira imirimo zorora inkoko
inama no habandi mu bitenge n'ubworozi bw'inkoko no bahimiriza cyane bakaza baragura bakagura inkoko basira mu rugo kuko iyo bazisize mu rugo inkoko zirafise akamaro inkoko yiguza ukayisira mu rugo irata amagi ndetse n'ico utiterararira hari naho wikora kuri ya mayayi ukayasora uyasoye ukaronka nk'igihumbi carasi ukaguramo indagara abana bakarara bariye ikindi cya kabiri kongera ikaberagura iyo iberaguye ubwa ubuswi burakura bukuze bwa buswi bumaze gukura ugize ingorane uragenda ugacora mwimwe ugasora canke zibiri ukibangura za ngorane bufise ni ukuvuga abantu rero bokwizukira korora kuko biradufasha biratugirira akamaro
impunzi z'abarundi zibarizwa muri iyi nkambi zikaba zisaba amashyirahamwe akorera muri iyi nkambi ko yabaha umutahe kugira ngo bakore ubworozi bwa kijyambere bw'inkoko vedasengabo ku bw'ijwi ry'amerika mu Rusenda
Tukiri mu makambi harugwa bw'inzara ishora gutera mu ikambi y'impunzi na Kivale muri Uganda biturutse ku ruzuba rwinshi rwatse muri ukambi mirima ikuma. Ivyo navyo bikaba vyagiye kunyugwa nuko hafashwe ingingo yo kugabanya urugendo rw'urugero rw'ibifungurwa vyahora bihabwa impunzi z'abarundi ziri muri iyo kambi. Lance Nyongabo umunyamakuru wacu mikambi ya na Kivale adufitiye vyinshi ku ino nkuru.
Mu gihugu ca Uganda impunzi z'abarundi ziriyo ntizashikiye kurera maboko abatari bake bace bijukiri kirimo ku mwaka bimbura kabiri isizeni ya mbere ni isizeni ya kabiri ariko ubu bihe ntibyabaye byiza nkuko uyu mutware yaganiriye n'ijwi rya Amerika byemeza
ukwimbura twimbura amasizoni abiri yari isizoni igira kabiri ya mbere yabaye nabi nayo nyine ntimwimbu ntiwashoboye kugenda neza n'igira kabiri nayo irabaye nk'iya mbere nico gituma inzara igiye kuba ndende cyane muri no nkambi. Icyashobora kudufasha nk'impunzi ni kurima utu turima bagiye baraduha tukadusaidia kuri ibyo biro bingahe baduhereza ibyo byari bidutunze. Ubu rero kubera ko izuba rimaze kwaka abantu bakarima ntibimbure nicyo gituma abantu bamaze kugira ubwoba burebure
biteye ubwoba cyane. Impunzi ibitegwa byakariye cyane n'urwo ruzuba ni biterwa mbumbarugo impunzi zahora zikora ko cyane.
Icyashobora kudufasha nk'impunzi ni kurima utu turima bagiye baraduha tukadusaidia kuri ibyo biro bingahe baduhereza
ibitegwa byakariwe cyane mu byo mwahora murima nibi
ibiharage byo byo nta witeze umwimbu na mukeya w'ibiharage kiretse nk'ubu akavura kasubiye kugwa niho abantu bazashobora gutoragura ibigori bike cyane ariko naho ubundi ibiharage byarumye nta nibiraye bahora bagerageza kubirima n'ikindi kizokira muri iki gihe kubera ko akavura kabonetse ni imyumbati yonyine
ariko ngaha animenga hanini mutunzwe n'ibigori
ina cyane cyane ibigori nibyo bifasha abantu gusumba kuko birimo byose babikuramwo imboga bakabikuramwo n'ubugari nabyo byarasinzikaye nk'ababitekare kiretse ababiteye ubwa nyuma nibo nabo biteze kuzobona duke ku musaruro bahora baronka
mu bisanzwe imirima nka yose yarononekaye kuko nibigori byaba bivuga ngo byarose imvura ntabwo bizoheka namwe aho muca mubiravyo murabona ko atakihari atari nyene nkani hamwe usanga ikigori gihagaze ni hamwe ibishimbo byo turabona ko atamuntu ashoboye kuzovyimbura ntabwo bihari iyo biba bihari nk'ubu ntituba dufite inzara tuba tugezeho tutonora tugasanga inzara ariko iragabanuka ariko inzara iguma irimwo nuko nyine
imyaka yarumye ku mabarabara mugiye murareba ibigori byarumye bigwara mpongwa kabisa nta kintu dushobora gusarura n'ibiharage byarumye
hari ingaruka zabyo murabona
ingaruka turazifise kuko gushika n'ubu nta kintu dushobora kwizera ko tuzimbura
ibitegwa byakariwe cyane nibi
ni nk'ibiharage n'ibigori imyumbati nayo twari twarateye ikibazo ntabwo ishobora kwera kuko ntibwashoboye no gukura bwagumye bwikwega kubera atamvura yabonetse
bigoye bikiriko imfungurwa bahora bagaburira impunzi zaragabanijwe bahereye ku mpunzi zitwa ko zimaze igihe kirekire kuruta izinda mu kambi na Kivari.
Umaze kumva ko impunzi yo bihabwa ibiro bitatu kugira iz'ibiryo ukwezi ibyo biro bitatu nibaze ko ni misi tatu bitotunga umuntu namwe nico mwiyumvira bakaguha ibiro bibiri ngo ubirye ukwezi by'ibishimbo ntabwo bijya ni misi itanu ibyo byose ubijya mu gatondo ukabijya saa sita no ku mugoroba ntibyokunda urere impunzi aho turi ntitukivuga ngo turashaka kujya ku mwanya ukwiye usaba urindiye ko buca bukeye ukirirwa nk'uko utahari kugira ngo ako karasiyo karonse kaba ko mu ijoro urumva umurango ubutwara hevye kuba tugifungure kuko urabona nk'ubu witwa ngo ni mushasha ahabwa ibyo biro 12
eka n'uyu mutware wo muri zone Ngarama mu karere ka Juru aravyemeza
ku bijanye n'ibifungurwa ntabwo byifashe neza kuko iwe ni yaragabanije ibyo kujya kuba ku mpunzi bigatuma rero abanyagihugu b'impunzi babaho nabi kubera ko atakindi kintu bafise bikorako
n'ibyahuha rero bigiye guhuhuka guhera ku igenekerezo rya 15 ku kwezi nyene hafashwe ingingo yuko impunzi shasha zari zisanzwe zihabwa ibiro 12 by'ibigori ibiro 2 by'ibiharage ikiro kimwe n'inusu by'ifu y'umusururu n'ubucupa butatu bw'amavuta ubu bagiye guhabwa igice cy'ibyo bahora bahabwa iyo nkuru y'incamugongo impunzi bakaba bayimenyeshejwe mu nama yabaye kuri uyu wa 15 hari ingaruka mbi rero zimaze kwibonekeza nk'ubusuma mu mirima kubagize imana bakaba bafise nk'utwumbati hari kandi n'umugwi w'amarundi ariko batikambiye na Kivale bungururiza mu gihugu cya Kenya. Leonce Niyongabo ina Kivale muri Uganda. Ijwi rya Amerika.
Urakoze Leonce Nyongabo ni kuri we duce dusozera kino kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe mu hinga bw'ivyuma Diane Nahazwe tuzosubira ejo nkaho twatanguriye ndayifurije kugira indwi nziza.